Mubisanzwe amategeko y'igihugu hategeka yuko abanyagihugu bangana imbere y'amategeko. Hanyuma agategeka kandi yuko caha kitegeza kuba canditswe mu mategeko kikaba cyiswe icaha kugira ngo gihanwe, hanyuma hakaba n'igihano kikaba canditswe mu mategeko. Ivyo ni kugira ngo babuze yuko abajejwe gukurikirana ibyaha canke abajejwe gukurikiza amategeko mu gihugu bishingira yabo canke barenganya abanyagihugu. Hanyuma iyo baciye amande, hariho amande y'ubwoko bubiri. Hariho amande penale, ufate nk'amande bagucira wagonze ipoto canke bakagucira amande kubera bagize umuvuduko muremure canke bakagucira amande kubera wakubise umuntu canke wamututse. Ivyo onye bikaba biri mu rwego rw'ibihano biba urubanza rwamaze gucika. Ivyo rero babita yuko ari sanction penale. Ayo mande rero penale aba ari ku rugero rumwe n'umunyororo canke ikindi gihano icyo ari cyo cyose. Hanyuma mbere akashobora no kwandikwa mu bitabo byerekana ingene umuntu yigenza, ibyo bita kaziye judiciaire y'umuntu. Hanyuma rero hariho ubwoko bugira kabiri bw'amande, ayo bita amande administrative. Ni nkaha babashinze ingingo, hanyuma abategetsi baza gusuzuma ngene ikurikizwa ugasanga runaka yarayirenze, hamaga muca amande kubera yagambarariye abategetsi. Muri icyo gihe amande administrative ntikiba ari igihano nk'igihano cy'umunyororo cyangwa igihano cy'amande yandi baca umuntu kubera yarenze amategeko y'ibarabara cyangwa yakoze icyaha cyanditswe mu gitabo mpanabyaha. Aba ari amande yo gutuma bihaniza uwo muntu kubera yagambaraye. Muri icyo gihe ayo mande kenshi aba amande mato, amande makenya, amande y'ibihumbi ijana, ibihumbi magana abiri, ibihumbi mirongo itanu canke ashobora no kuba ari munsi. Rero yuko umutegetsi runaka avyuka akishingira ingene aca amande umuntu, ivyo bitandukanye n'amategeko. Yuko bamucira amande ngo ni ukugira ngo berekane yuko bariko barakora canke bashoboye no guhana n'abitwa yuko ari ntakorwako, ivyo navyo nyene bitandukanye n'amategeko. Amande rero yategerezwa kuba bayashinze nk'ibi vyerekeye amande administrative, ubushikiranganje nk'intwaro hagati mu gihugu, kamenyesha abo banyagihugu yuko abazorenga ku mategeko babahaye ikiringo kingana uku naka bajocibwa amande, bakamenya yuko ari ibihumbi bitanu, ari ibihumbi ijana, ari ibihumbi amajana abiri.